Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2019 kuri micro ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS risaba ibihugu bitanu bihana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurushirizaho gukorera hamwe mu gikorwa cyo kwirindikiza cya Ebola cyadutse muri icyo gihugu.
Twebwe rwego rw'ubuzima ibihugu twatumiye byose byaje. Ntabwo ari inama politiki, ni inama tekinike ku buryo ngira ngo igihugu gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politiki, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politiki. Turambuka rwose.
Uwo ni Andre Rusanganwa, umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onijijejwe amagara y'abantu ku isi ashinzwe kugwanya indwara z'ibiza avuga ku kamaro k'ibihugu by'akarere gukorera hamwe mu guhangana n'indwara ya Ebola. Mu Rwanda ejo ku wa gatatu, Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na muramuwe General Frank Rusagara bashikanywe imbere y'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza. Mu Burundi, itegeko rya perezida w'igihugu rishyiraho abagize urwego sense rujeje ucungera ubugeni bimenyeshamakuru bikora mu Burundi ryasinywe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze itariki 15 z'uku kwezi, ryahinduwe inyuma y'iminsi itandatu gusa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ahamagarira Abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Mbere yuko tuza kuri ayo makuru, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turayahera mu yavugwa muri Afrika. Abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi muri Malawi ejo kwa gatatu baza baratanguye kwigina intsinzi inyuma y'ibiharuro bitaremezwa neza byerekana ko perezida ariho muri iki gihe Peter Mutharika aza imbere y'abandi mu majwi mu matora yabaye ku munsi wa kabiri. Mu rwego rwo gutunganya amatora muri Malawi washikirije ejo kwa gatatu ko utaritegura gutangura gutangaza ibyavuye muri aya matora iyo ku munsi wa kabiri, ariko ibiharuro bitaremezwa byatangajwe n'amaradiyo hamwe na za televiziyo muri icyo gihugu byerekana ko perezida Mutharika aza imbere mu bibanza bitari bike by'amatora. Khalifa Haftar arongoye umuhari wa gisirikare wo muri Libya urwanya leta ya Tripoli yarahakanye kamo yasabwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko guhagarika intambara mu mubonano bagiranye I Paris ejo ku munsi wa gatatu nk'uko bishikirizwa n'ibiro bya perezida w'Ubufaransa Champs-Élysées. Haftar yavuze ko ibisabwa kugira imirwano ihagarare bitarubahirizwa, agasaba ko ibiganiro bya politiki hagati yiwe n'uwo batavuga rumwe ari we mushikiranganji wa mbere wa Libya Fayez al-Sarraj ari iyo nzira yonyine yo guhagarika intambara. Hagati aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'i Tripoli Sarraj nyene yashikirije jo ku wa gatatu aho yari I Tunis muri Tunisia kwata guhagarika intambara abateye igihugu badasubije inyuma inteko zabo. Ubufaransa n'Ubutaliyano nivyo bihugu bibiri biriko birafasha kurondera umuti w'umutekano muke urangwa mu gihugu cya Libya. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko kibabajwe cyane n'ingingo yafashwe na Afrika y'Epfo yo gusubiza uwahoze ari umushiranganji w'ihiga cya Leta ya Mozambique mu gihugu ciwe, naho Amerika yari yasabye ko yocirirwa urubanza ku byaha byo kunyuruza no kubesha byagirizwa. Manuel Shange yagirizwa gukoresha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, ibyatumye igihugu ciwe cya Mozambique cinjira mu bukene kitari bwigere kibamwo kuva kibayeho. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bamuhagaritse mu kwezi kw'12 bisabwe na Leta Zunze za Amerika zimwagiriza kuba yarahenze aranahomvya abagwizatunga b'Abanyamerika. hano muri Amerika ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwifuza kurungika ibindi bihumbi by'abasirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bivanye n'icyuka kibi gishobora kuvamwo intambara hagati ya Iran na Washington. Ubwo bushikiranganje ejo kuri uyu munsi wa kane niho bushikiriza ibiro vya perezida White House uwo mugwambi urimwo no gusaba kurungika ubundi bwato bw'intambara hamwe na za misile muri ako karere ko mu kigobe cy'Abarabu. Uruhagarara hagati ya Tehran na Washington rwatanguye kuva perezida Donald Trump atangaje ingingo yo guhagarika ibitoro Iran ishorera mu makungu no kongereza abandi basirikare muri ico kigobe cy'Abarabu. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igifasha impunzi z'abanyepalestina cyaragabishije ejo ku munsi wa gatatu ko amafaranga gikoresha azohera mu ndwi nkeyi ziri imbere mu gihe abafasha batogira icyo bakoze vuba. Komiseri ajejwe iby'impunzi muri ONU Pierre Kahelmber yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku munsi wa gatatu ejo. Icyo gisata cyitwa UNIRWA gifasha impunzi z'abanyepalestina zirenga imiliyoni zitanu mu ntara ya Gaza, Cisjordania, Yorodania, Libani hamwe na Siriya. Ibyo bafashishwa harimwo gutanga inyigisho ku bana hamwe n'ivy'amagara y'abantu. Mu gihe atacokorwa mu kuronsa ico kigo uburyo bw'amafaranga, abarongoye ico kigo bavuga ko amashuri amajana 715 atazokugururwa mu mwaka muri uyu mwaka.
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho ejo ku munsi wa gatatu Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame na muramuwe General Frank Rusagara bashikanywe imbere y'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza. Basaba kurekugwa vy'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Abashikiriza manza bo basanga ivyatashingiro bifise. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa yari muri sentare.
Koloneli Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame yagejejwe mu rukiko ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare. Muramuwe retired Brigadier General Frank Rusagara n'uwahoze ari umushoferi we, retired Sergeant Francois Kabayiza bari mu mpuzankano z'icyatsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragara. Ubitegereje bose basomamo intege nkeya. Ufatiye ku rugwiro bagiranaga n'abavandimwe babo biboneka ko bakumburanye. Nkaho General Rusagara yabajije umwe mu bavandimwe n'amarangamutima menshi, abanje guseka ati yo wabaye umugore, agira ati gira abana. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo busobanura inzitizi zabwo zo kutakira ubujurire bw'abaregwa. Kapiteni Faustin Nzakamwita ubashinja aravuga ko babutanze mu mitagi, avuga ko bagikatirwa ibihano bavugiye mu rukiko ko bajuriye gusa batinda gutanga imyanzuro y'ubujurire umwaka urihirika. Koloneli Byabagamba ati mukuburana n'iyo umuntu adafite ikintu gifatika agomba kugishakisha ngo atagenda atavuze. Ati impamvu twarazitanze kuko twavuze ko tutemeranya n'icyemezo cy'urukiko. Abaregwa bose bavuga ko batari butanga impamvu z'ubujurire mu nyandiko batarahabwa kopi y'imikirize y'urubanza. Maitre Valerie Gakunzi wunganira Koloneli Tom Byabagamba akavuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta shingiro bufite. Ati sinzi niba bisaba kwambara rinete zimeze gute ngo babone ko twajuriye. Yavuze ko yunganira yashyizweho amananiza yo kugura kopi y'imikirize y'urubanza kandi ngo afunzwe mu gihe amagarama y'urubanza yose yagombye guhama mu isanduku ya leta, agasanga kuvuga ko ubujurire bw'abari impitagi ubwabyo bitangaje. General Rusagara afashe ijambo ati naje hano nshaka ubutabera, ubutabera ndabukeneye kwirengagiza ko maze imyaka itanu mfunzwe binyuranije n'amategeko n'ikibazo mu gihugu cyanjye nakoreye. Uretse inzitizi y'ubushinjacyaha baregwa nabo batanze inzitizi zisaba ko bafungurwa by'agateganyo, uwunganira mu mategeko Koloneli Tom Byabagamba yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko arikurikirana n'urubanza ryabarigeze hose uregwa ashobora gusaba kurekurwa by'agateganyo ku byaha byose. Maitre Gakunzi avuga ko yunganira agiye kumara imyaka itanu afungiwe mu kato kandi ahantu hatazwi binyuranije n'amategeko na gereza ya gisirikare ya Murindi Koloneli Byabagamba yagombye kuba afungiwemo. Aravuga ko byamuviriyemo kurwara umugongo. Maitre Gakunzi agasanga uburyo bwiza bwo guhagarika ko kato ari ukumurekura by'agateganyo akabona n'uko ajya kwivuza. Koloneli Byabagamba yavuze ko afungiwe mu kato kuva yatabwa muri yombi ati sinkeneye uwo ndarana nawe ariko gereza mfungiwemo bayisubiyemo barayubaka bundi bushya. Ati ntawe nshobora guhura nawe uretse umwana unzanira ibiryo mu gihe abahanga bagaragaza ko akato gafite ingaruka kuruta kunywa itabi. Ati imyaka igiye kubitatu umuryango wanjye n'umwunganizi wanjye batiyemereye kunsura imvugo zakunze kuzamura amarangamutima ya hato na hato mu rukiko bamwe bakimyoza agasanga izo mpamvu zihagije zikwiye kandi zumvikana ngo afungurwe by'agateganyo yabwiye urukiko ati ubutabera ntibwabaho bwonyine bugomba no kugaragara ko bwabayeho avuga ko yiteguye kubahiriza ibyo yategeye ku gihe yaramuka arekuwe by'agateganyo Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira General Rusagara nawe avuga ko yakunze kumusura bakamumwima kandi ko afunzwe binyuranije n'amategeko yavuze ko General Rusagara atoroherezwa kandi arwaye General Frank Rusagara wakunze kuzamura amarangamutima bishingiye ku buryo afunzwemo nk'uko abivuga mu byarego harimo aho ngo yavugaga ko u Rwanda ari police state bisobanuye ko u Rwanda ruhoze ijisho ku muturage Kuri General Rusagara biteye isoni kuko ngo n'abamurega bemeza ko aho yagendaga hose bamuhozaga ijisho ati mfungiye mu nzu yanjye nyine simvuga kamera zindi hejuru hirya no hino umucamanza mu rukiko rw'ubujuru yamusabye kutava mu mbibi z'ikiburanwa maze General Rusagara musubiza ko atagiterwa ubwoba yawutewe bihagije yavuze ko bibabaje kuba aterwa n'uburoko kuvuga uburwayi bwe mu ruhame kandi ari ubuzima bwe bwite Ati RDF imfashe gutya ibyikora se byo Perezida Kagame avuga yumvikanye agira ati abatoya bandinda nibo bambwira ngo ariko afande namwe mwajyaga mubikora atoya si ibintu by'i Rwanda umucamanza ati byo muzabibwira abandi bantu babasura barimo na za kuruwa ruje ariko mu rukiko tugume mu mbibe z'ikiburanwa n'imvugo yarakaje bikomeye Colonel to mu byabagamba maze asubiranye ijambo ati birababaje kuba umuntu yajya mu rukiko yizeye ko ibyo yaburiye mu Burundi yabibonera urwo yagannye aturangira ngo nje kwibwira Red Cross niyo gihugu cyanjye umucamanza yabaye ngugorora imvugo ye umushinjacyaha Captain Nzakamwita yavuze ko ibyo basaba ari uburenganzira bwabo ariko ko kurekurwa by'agateganyo bitabaho kubyaha byose yavuze ko bakurikiranywe ibyaha by'ubugome kabone niyo baba bafunzwe binyuranyije n'amategeko yavuze ko ibyo basaba birengagiza ko bari mu rukiko rw'ubujurire kuri urukiko rw'ubujurire rurasabwa gukuraho icyemezo cyafashwe kandi bidashoboka Captain Nzakamwita aravuga ko ibyo bavuga ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko ari ugukabya agasaba ko babitangira ibimenyetso naho Sergeant François Kabagiza nawe aravuga ko kuva yatabwa muri yombi yarwaye bitewe n'ibikorwa by'icarubozo yakorewe aravuga ko kubera ubwo burwayi muganga mutegeka kurya ibinini 750 ku kwezi no mu rukiko yaje gusaba umwanya ryaho umushinjacyaha Nzakamwita ati by'abaregwa bavuga byose mu rukiko hari ikindi bigamije wagira ngo bari mu kiganiro n'abanyamakuru bashaka ko bitangazwa hanze arabifata ngo kuburana mu Rwanda hanze Sergeant Kabayiza avuga ko imvugo y'umushinjacyaha igamije gushinyagura no gukina ku buzima bwabo agasanga umushinjacyaha yagasabye ko urubanza rushyirwa mu muhezo niba atifuza ko abanyarwanda bamenye uko bamerewe muri gereza Colonel Tom by'abagamba ahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame na muramwe General Frank Rusagara bahurira ku cyacyo kwamamaza nkani mu hazigamije kwangisha rubanda ubutegetsi ibyaha byose barabihakana ari nayo mpamvu babijuririye n'urubanza imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yise urubanza rushingiye kuri politiki icyemezo cy'umucamanza kuri zinzitizi kitezwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu akabagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
mu Burundi itegeko rya Perezida rishyiraho abagize urwego sense rujeje gucungera kugena ibinyamakuru bikorera mu gihugu ryasinywe kuwa gatatu w'indwi iheze z'itariki 15 z'ukwezi ryahinduwe inyuma y'iminsi 6 gusa ni inkuru yo mumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
utabanje kwitonda neza uhava wibaza ko aya mategeko yompi aramwe yamara aratandukanye cyane itegeko rya mbere gisunga yandi mategeko atanu iruhande y'ibwirizwa washingiro ni mu gihe rishasha gisunga amategeko abiri gusa iruhande y'ibwirizwa washingiro kujya mbere ryateshejwe agaciro n'umukuru w'igihugu w'u Burundi abagize urwego sense bari bashizeho habanje kubyishwa inama umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yamara kuri rishasha icyo ntakirimwo ikindi gikomeye kiri muri ayo mategeko nuko yose asangiye nomero naho ataterewe ko umukono umunsi umwe umunyamategeko umwe yabwije ujya Amerika ko mu bisanzwe bitabaho ko amategeko abiri asangire nomero imwe yagize ati ayo mategeko yose abari mfagusa yonge ati naho yose yosokera umunsi umwe agasinywa n'umuntu umwe harabaho iritangura n'irikurikira inomero zigatandukana amazina y'abagize urwego sense bari kwitegeko rishasha ni nabo bari kwitegeko rya mbere n'ingene bakurikirana ntacahindutse gusa kujya mbere imbere y'izina ry'umumwe wese hariko igikorwa yahawe n'umukuru w'igihugu akarorero utangura ni Nestor Bankumukunzi yari yagizwe umukuru w'ubwo rwego Rura Kaganda nawe yari yagizwe icegera c'umukuru wa sense Jacques Bukuru yari yagizwe umunyamabanga nshingwabikorwa Maitre Jean Muvayo nawe yari yahawe amabanga n'umukuru w'igihugu yo kuba umuhanuzi mu by'amategeko muri sense mu gihe Yvette Rambona we yari yagizwe umunyabigega wa sense abandi basigaye uko ari 10 bagigwa abanywanyi basanzwe ico bikoze kwitegeko rishasha rifuta iryo jya mbere hariko ko amazina y'abantu 15 gusa ibikogwa bari bahawe byakuweko vyose. Ingengo ya gatatu y'itegeko rya Foswe yavuga ko umushikiranganje wo kumenyesha makuru asabwe gushira mu ngiro iryo tegeko rya Perezida Petero Nkurunziza. Yamara itegeko rishasha rifuti rya mbere iyo ngingo ntagirimwo, yasubiriwe n'ingingo ya gatatu ivuga ko iryo tegeko rishasha ribwirizwa gucarija mu ngiro rigisinywa. Itegeko rya mbere ryari ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu icagira ciwe ca mbere no mushikiranganje wo kumenyesha makuru. Yamara kuri rishasha nta mukono w'umushikiranganje wo kumenyesha makuru wagarutse ko, ahubwo wasubiriwe n'uwicagira ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene amategeko yo muri kayise agena abagize sentse ameze. Maze turaba iryo ku itariki 5 kwezi kwa gatanu umwaka w'2017 rifise inomero 100 agakwego karambitse ubusa 85 dusanga yubatse ku mpande zose haba mu nyandiko n'imikono cyo kimene iryo rishasha. Uwo munyamategeko twavuganye muri make yagize ati itegeko rya mbere ryari rishe kubiri n'ibyirizwa bashingiro hamwe n'itegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sentse. Twavuye dusoma iryo tegeko rikuru rigena ibikorwa bya sentse dusanga ingingo ya 16 agace ka mbere kavuga ko abagize urwego sentse bagenwa n'umukuru w'igihugu abigishije inama ivyegera byiwe bibiri gusa. Naye ingingo ya 31 y'iryo tegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sentse mu gace ka kabiri rivuga ko abantu 15 bagize urwo rwego bagira inama ya bose bagatora inzego nyobozi zirimo umukuru wabo n'abandi abamenyesha makuru ndetse n'abakurikirana hagufi vyereke kije kumenyesha makuru mu Burundi bari bavuganye n'ijwi rya Amerika. Bari bavuze ko umukuru w'igihugu agenye umukuru wa sentse bigabanye ubwigenge bw'uwo rwego. Umunyamategeko twayaze yatubwiye ati n'ubundi uko byari byagenze ubwa mbere niko bizogenda, kuko umukuru w'igihugu yamaze kwerekana abo yifuza ko bafata ikibanzi kicanye kiriya. Mu bashasha binjiye muri urwo rwego sentse harimo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye, ku bw'umuhinga akaba n'umwigisha muri za kaminuza ibyo kumenyesha makuru atana karagenga ati ntivyari bibi iyaba yokoze neza nk'umunyamwuga. Yamara makenga ni menshi ko azuhava atamikwa ijambo n'igipolisi asanzwe avugira
naco negura camaze kubona yuko akoze neza cyakoze nabi.
Harimo kandi umumenyesha makuru Jacques Bukuru yatwaye igihe kinini uruganda rwo kumenyesha makuru mu radio y'igihugu Radio Nationale. Karayenga abona ko hamwe uwo subira guhambwa ikibanza yari yahawe n'umukuru w'igihugu c'umunyamabanga ashingwa bikogwa akaba ari nawe yohava nk'umuvugizi wa sentse mu gihe bikenewe byoba biteye amakenga.
Umuvugizi wa sentse azaba ari umumenyesha makuru muri abo nyene bagenywe muri iki gihe mbere bazohava abantu bekeka ibintu bivuzwe vy'amacakubiri canke vy'amafuti bisanzwe baze babivyegeke ku bamenyesha makuru ati none ko vyavuze uw'iwanyu. Nta kintu kigigwa ubu mu Burundi ari muri sentse arimo gushikirangaje ubwo aribwo bwose kitemejwe n'umugambwe sendeze FDD. Abo bose binje muri sendeze batowe na sendeze FDD.
Rwego sentse ni urwego rwa leta rucungera ingene ibimenyesha makuru amaradiyo n'amateleviziyo bikora. Rwagiyeho inyuma y'amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 bimaze kuboneka ko umwuga wo kumenyesha makuru ari nkenegwa mu bihe by'intambara n'ibihe by'amahoro, gutyo kukwiye kugira urwego rucungera. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahamagarira Abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Evariste Ndayishimiye asigura ko ivyo bisa no kugurisha igihugu kandi biri mu bituma Abarundi baravye nabi boca bacika baja b'abanyamahanga. Anasaba leta gushira mu minwe yayo amatongo y'abanyagihugu ataco akoregwamwo. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD yabishikirije ku musozi wa Gabiro Ruvyagira uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko buca uburengero bw'u Burundi. Hari kuri uyu wa mbere aho yari yaherekeje umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Uwo yari yagiye gushikiriza amakoperative y'abarimyi itongo ringana n'amahegitari 1,500 ryaho rikoreramwo ishirahamwe Rugofam rihingura amavuta rikanarima n'igiterwa ca pacuri gihingurwamo amarashi. Rugofam yakorera aho hantu kuva mu mwaka w'1991 ikaba yari haguriye sosiyete yitwa Ruzizi. Abakozi barenga 1,300 nibo yakoresha ikanakurikirana abirimizi barenga 10,000. Iyo tongo ryateye impari kuva mu mwaka w'2012 ahishyirahamwe ritunganya igiterwa c'ipampa mu Burundi Kojefco ryitura umugwi w'igihugu wo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Senteb. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze sentare idasanzwe yegamiye Senteb yavuze ko leta ikwiye kwegukira iryo tongo. Kuva mu kwezi kw'icyenda 2018 hari umugwi wari washinzwe wahaba arimo iryo tongo wari ubugizwe n'abaserukira ubushikiranganji bw'uburimyi hamwe na Kojeko. Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo nk'umushitsi w'iteka. Yashimangiye akamaro k'itongo ku Murundi maze yihanikiriza abantu kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Amajwi yiwe tuyakesha ibiro vyo kumenyesha amakuru mu mugambwe.
Ni igihugu kugira citwe Uburundi kigizwe n'amatongo yose. Amatongo yose y'u Burundi nico gihugu c'u Burundi. Murabona yuko hariho n'urubibe akarimbi gatandukanya amatongo y'u Burundi n'amatongo y'ibindi bihugu. Nuvuga amatongo yose Burundi ateranye niyo azana igihugu c'u Burundi. Hariho abarundi babona yuko ashobora kugurisha itongo ryiwe ku munyamahanga akaritwara. Reka ndabwire dufise umutima turashobora gusanga igihugu c'u Burundi twakigurishije. Kuko urumva twafashe amatongo y'u Burundi umwe wese arigira ngo y'uwundi arigira ngo y'uwundi arigira ngo y'uwundi arigira ngo iwe agaca abona ko azorikoresha icyo ashaka akagurisha uko ashaka no kuwashaka. Nimwiyumve rero umurundi wese yogurisha ku munyamahanga ugurishije itongo curimbamo ugurishije gwawe nanjye hagurisha gwanje undi hagurisha gwe undi gwe undi gwe ku banyamahanga ntitutatarucika abaja b'abanyamahanga. Nico gituma igihugu cawe kugikingira harimo gukingira aya matongo yacu yose. Kuko aya matongo ateranye yose hagira igihugu nico citwa itunga rusangi rya bene gihugu b'abarundi. Urigurishije ku munyarwanda azovuga ati naje kanagatongo k'iwanje n'u Rwanda ngaha.
Uramutse umugambo uri ku butegetsi anahanura leta gushyira mu minwe yayo amatongo y'abantu bose atashakoreshwa muri kino gihe.
Ni nkanjye abantu uzosanga ariko agurisha amaparcele agahabwa itongo na leta ryari irya bene gihugu bose agaceza kurigurisha ku mwene gihugu nyine. Iryo ni ibara hari ngo abantu igihugu mbere nje kubwanje amatongo yose leta yari yatanze y'intizo abantu batayakoresheje ziganyovu tubona za mugaba zaheri ari amatongo ya leta abantu bayagira yabo mugacayigumira uko nyene ngo niwanze niwanze. Turasaba leta ko ivyo bintu bisubiramo itongo ry'u Burundi ritariko rirahingurwa abenegihugu dutegereza kurihingura kugira ngo turwanye inzara turwanye ubukene dushobore kwimbura tugire umusezero kandi dushobora no hanze. N'uwurimfize muhiwa ndashaka kuranguriramo umugambi naye koperative irihingure hanyuma hazokubwira afise umutima nawe wo kurihingura agaheza avuga ati eh none jewe ngiyo.
Ikibazo c'amatongo mu Burundi gifatanye n'akahise k'ico gihugu. Kuva habaye ikiza co mu mwaka w'1972 abarundi batari bake bahunze igihugu nka bose bari abahutu. Amwe mu matongo y'abahunze canke imiryango yahonye yagiye mu minwe ya leta co kimwe n'amwe mu matongo yabo harimo amazu. Mu masezerano yarusha y'umwaka w'2000 abarundi bumvikanye ko hajaho umugwi w'igihugu uhimiriza abahuye n'ivyago gutahuka bagasubizwa mu twabo witwa SNRS. Niho havuye uvamo Sentebe mu mwaka w'2006. Amwe mu mashyamwe yigenga n'imigambo itavuganwa n'ubutegetsi nka Iprona yanse mbere gutora itegeko rishasha rigenga Sentebe mu ntango z'umwaka w'2014 mu kwezi kwa mbere hari ivyo banenga bakavuga ko ari umugwi usubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi. Eroje urika neza Nairobi Juja Amerika.
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishami ry'ishyirahamwe ONU magara y'abantu ku isi OMS risaba ibihugu bitanu bibanyi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurushirizaho gukorera hamwe mu gikorwa cyo kwirindikiza cya Ebola cyadutse muri icyo gihugu. Iryo shyirahamwe risaba ibyo bihugu kwirengagiza ibi bitanya bikarushirizaho gusenyera ku mugozi umwe bikarandurana n'imizi iyo ndwara ya Ebola. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa n'umenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu nama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS yasabye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Amajyepfo, u Burundi ndetse na Uganda kurushaho gukorera hamwe mu rwego rwo guhangana n'indwara ya Ebola kugira ngo itabinjirana. Rusanganwa Andre, umukozi wa OMS ushinzwe kurwanya ibyorezo, yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyo bihugu bihuriye kuri uyu mugambi umwe bikwiye gushyira hamwe.
Kubera ubucuruzi bwateye imbere, kubera abantu gushaka imibereho barambuka cyane imipaka bajya mu bihugu bajya mu bindi, biroroshye cyane kuzana indwara mu kindi gihugu ukayizana mu kindi gihugu. Ntabwo ibihugu birakora neza imbere, ariko ku mipaka ugasanga ntabwo bihagije. Niyo mpamvu bagira ngo baganire bareho ukuntu barusha gushyiramo imbaraga. Twebwe mu rwego rw'ubuzima bihugu twatumiye byose byaje. Burundi bwaje, Uganda yaje, Congo yaje, n'u Rwanda rurahari, na South Sudan birahari. Ntabwo ari inama politiki, ni inama tekinike, ku buryo ngira ngo igihugu cyose gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politiki, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politiki, turambuka rwose.
U Rwanda rwakiriye inama ruvuga ko hari ingamba rwamaze gufata ku bijyanye no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Dr Nyamusore Jose ashinzwe indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Mu Rwanda turapima, so Ebola none ni mu ndwara ugomba kumenya ingashuwa ko nubwo yaje kwivuza ibindi ariko afite umuriro, reka mbaze n'ibindi bibazo. So niyo mpamvu tuvuga ko imipaka ntigeze ifungwa, ntabwo turagira kaya Ebola, ko ntabwo tuzi ko tutazayigira. Ariko icyo dukora iki ni kwitegura, buri tumaze kugera ku bantu hafi 200 na dukeka, so twita alert, waza kukureba none ugasanga ntabwo ariyo. Ubundi usanze umupimye kwa muganga ugasanga afite ibimenyetso bya Ebola, umutwaraho twita Ebola Treatment Center, aho agomba kuvurirwa. Abaganga barahuguwe bihagije, abaforo barahuguwe bihagije, abashinzwe kuvanga imiti byita Infection Prevention and Control, dufite abantu bashinzwe no gushingura, dufite abapolisi n'aba Red Cross bashinzwe gushakisha n'umuntu wahuye n'umuntu warwaye. So system yo irahari cyane, mu gihugu turamutse tugize kesi muzabimenye.
Iyi nama yabereye mu Rwanda yitabiriwe n'intumwa z'ibihugu za Uganda n'u Burundi zari zimaze igihe zitegaragara mu nama zategurirwaga I Kigali. Twifuje kuvugana n'u Burundi witabiriye inama, ariko tumaze kumwibwira n'umwuga dukora yahisemo kutubwira ko ntacyo yatangaza asubira mu nama. Minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko yifuza ko mu Rwanda hakubakwa ikigo gikorerwamo ubushakashatsi kikanatanga ubufasha ku byerekeranye n'icyorezo cya Ebola. Minisitiri w'ubuzima Dr Diane Gashumba yabisabye Inteko Ishinga Amategeko mu cyumweru cyashize ubwo yagaragarizaga Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe iby'ingengo y'imari amafaranga azakenerwa mu rwego rw'ubuzima kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Minisitiri Diane Gashumba yasabye Inteko Ishinga Amategeko ko bashyigikira iyi gahunda bagatanga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo iki kigo kibashe kujyaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS rivuga ko bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu urwaye Ebola ari ukuva amaraso ahantu hose hari umwenge, guhinda umuriro, gucika intege, kubabara mu ngingo, kubabara umutwe no mu muhogo. Uyu muryango ari kuvuga ko ibi bimenyetso bishobora no kugaragara ku muntu ufite izindi ndwara, cyane cyane indwara ya malaria ndetse na tifoide. OMS igasaba abaganga gukorana ubushishozi cyane kugira ngo bataziteranya izi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.